Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Jean-Marie Ndabashinze.
Nikaze kuri mwebwe mwese cyuti bagenzi ba radio Inzamba agateka kawe kaze murano makuru yo kuri no munsi wa gatane gera kwa 28 ndamukizi mwaka 2023 ayo twabateguriye akaraza kuba ahagaze ku ngingo nkuru nkuru zikurikira. Senare nkuru y'igihugu yanangwa mu gisagara cha Bujumbura yafashe ingingo yo kuri uyu wa gatanu yo kurekura abantu batanu bahagaritswe baharanira agateka ka zina muntu bakaba bari bamaze igihe kitari gito mu ibohero rikuru rya Mpimba bazira umwuga wabo. Abo nabo akaba ari umushingwamanza Sonia Ndikumasabo, Marie Emerusabe, Silvana Inamahoro, Audacia Habyarimana na Prosper Runyange. Muraza kubyumva murano makuru. Mubutungane kandi urongoye umutumba muhanda muri komini ntara ya Rumonge yarungitswe imbere ya senare nkuru y'igihugu muri yo ntara kuri uyu wa gatanu. Icyo yagirizwa no guhobera uwundi mukenyezi kugira ngo bashobore kurangura imibonano mpuzabitsina nabyo nyine muraza kubyumva. Ayo abayoboke babiri bishengero izebu muri komine Nyanzara kiri mu ntara ya Makamba bari mu gasho kiyo komine kuva ku munsi wa gatatu w'inondwi. Icyo bagirizwa umuntu kuzimanganya ibikoresho byo gucuraranga umuziki by'iryo shengero. Aya n'ayandi ni mu kanya ndasubiye kubaha ikaze.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza iradiyo Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Turongeye kubaramutsa mwebwe mwese mwahisemo radio Inzamba agateka kawe. Tujeje kubibabwira senare nkuru y'igihugu ya nangwa mu gisagara cha Bujumbura yeje gufata ingingo yo kuri uyu wa gatanu yo kurekura abaranira agateka ka zina muntu bahagarikiwe ku kibuga cy'indege Melchior Ndadaye cha Bujumbura hari kwa 14 Ruhuma bagiye mu nama y'akazi i Kampala mu Buganda. Abona bona umushingwamanza Sonia Ndikumasabo ngoye ishirahamwe AFGB Maria Emerusabe wo muri iryo shirahamwe, Audacia Habyarimana arongoye APDH, Silvane Inamahoro wo muri iryo shirahamwe na Prosper Runyange wo muri iryo shirahamwe nyene bose uko ari batanu bakaba barengutse kuri uyu wa kane imbere y'iyo senare muri Ruhuma mwaka 2023. Umushikiranganji Martin Nineretse abazwa intwaro hagati mu gihugu yari yagirije ibyaha bikomeye cyane abahanira agateka ka zina muntu harimo no gufasha imihari y'iterabwoba. Ibyo byose yabivuga atacemezo na kimwe afatiye ko nkuko byagiye bishikirizwa n'amashyirahamwe aranira agateka ka zina muntu mu Burundi no ku isi. Inkuru iciye ku masonga kandi Olivier Bugegene yahora arumenyesha amakuru muri radio RPA y'abanyagihugu yarafashwe n'ibiro bikuru by'iperereza ejo ku munsi wa kane. Imvo zifatwa yiwe kugeza ubu rikaba ritaramenyekana. Radio Inzamba agateka kawe umukuru mutumba muhanda muri zone buruhukiro iri muri komine Rumonge ari kumwe n'abandi bantu batatu barashengejwe muri sentare nkuru y'igihugu ya Rumonge kuri uyu wa gatatu yagirijwe icaha cyo kugobera umukenyezi kugira ngo bakorane imibonano mpuzabitsina. Abandi nabo bagirizwa gukwiragiza amakuru atari yo ku mbuga ngurukana bumenyi. Amakuru ava kuri uyu mutumba akavuga ko umugore yoba yakoreshejwe mu iremenanya kugira ngo umukuru mutumba akugwe mu mabanga. Ido nido na Edi Claude ni natwe
ndayiragije Abel umukuru mutumba muhanda ni we yashengejwe yagirijwe kugobera umukenyezi wo kuri uwo mutumba kugira ngo baryamane. Umukenyezi avugwa ni Agnes Nyandwi Butoyi Juste hamwe na Nyabenda Isbonda bagijwe na sentare gukwiragiza amajwi n'amasanamu ku mbuga ngurukana bumenyi batabifitiye uruhusha. Uwo mukuru w'umutumba yarahakanye icaha ariko yahavuye yemera ko amajwi yakwiragijwe ari ayiwe. abo bandi batatu bo baburanye bemera icaha. Uwo mukenyezi asigura ko uwo mukuru mutumba yamusavye ko babanza kuryamana imbere y'uko amutunganiriza, niko gutegura umugambi wo kumufata amajwi no kuyakwiragiza afashijwe nabo bandi babiri. Sentare nkuru y'igihugu ya Rumonge yahanishije Ndayiragije Abel gupfungwa amezi atanu n'ihadabu y'ibihumbi ijana by'amarundi. Agnes Nyandwi yahanishijwe gupfungwa umunyororo w'imyaka ibiri n'ihadabu y'imiliyoni zibiri z'amarundi. Abandi babiri Butoyi na Nyabenda nabo bahanishwa gupfungwa umwaka umwe n'ihadabu y'umuyoni w'amafaranga y'amarundi umwumwe, hishimikijwe itegeko rihana gukwiragiza ubutumwa ku mbuga uhwaniro. Amakuru avaho ku mutumba Muhanda avuga ko uwo mukuru w'umutumba yakorewe iryo remenanya kugira ngo akugwe, uwo mukenyezi akaba ari wakoreshejwe muri ibyo. Uwo mukuru w'umutumba agize kabiri muri komine Rumonge yagirijwe kugerageza usambanya abakenyezi, waheruka nuwo ku mutumba Mutambara muri komine nyene ya Rumonge.
Arakoze mugenzi wacu Edi Claude ninahazwe, tukiri mu makuru ajanye n'ubutungane. Abantu babiri bari mu bayoboke b'ishengero Ezebu muri komine Nyanzara kiri mu ntara ya Makamba bafungiwe mu gasho ka komine kuva ku munsi wa gatatu w'iyindwi. Bagirizwa kuzimanganya ibikoresho by'umuziki by'iryo shengero. N'inkuru tubaza Karine Dusabe.
Abo bayoboke ibishengero Ezebu ni Huba Nkongoro hamwe na Eliakim Chiza basengera ku ishengero ryo ku mutumba Kazira Bageni uri muri komine ya Nyanzarake. Bafashwe kuri uyu wa gatatu uheze, igipolisi kikabagiriza ko banse gusubiza ibikoresho by'umuziki by'iryo shengero. Abo mu miryango y'abo bantu babiri bavuga ko ababo bariko bararenganywa, bagasigura ko ibyo bikoresho by'umuziki byabikwa n'abantu bari basanzwe bari mu mugwi w'iryo shengero uririmba bimwe bita ko hari mu Gifaransa. Nayo abantu basengera muri iryo shengero twabajije bo bavuga ko batangajwe no kubona ihagarikwa ry'abo bantu babiri. Bamenyesha ko kuva haduka ukutumvikana hagati y'abayoboke b'iryo shengero n'abari barirongoye abahuza, ngo bari basavye igipolisi ko cuba kirareka guhagarika abantu gushika ikibazo gitorewe umuti. Abarongoye intwaro muri komine ya Nyanzarake bavuga ko ataco bazi kubyerekeye ihagarikwa ry'abo bantu babiri. Ngomenye ariko ko buramatari w'intara ya Rumonge Leopold Ndayisaba kwigenekerezo rya 11 z'uku kwezi yatanze itegeko ryo guhagarika ibiteramo byo gusenga bitunganijwe n'iryo shengero, agasigura ko basanze ibyo biteramo bishobora gutera umutekano muke mu ntara.
Karine Dusabe tumira mate mukanya duca tubandanya nano makuru.
Inzamba
na gakuru keza ku basirikare n'abapolisi, imishahara yabo ngo yongerejwe aya mbere bakazoyahembwa muri kuno kwezi kwa kane nk'uko bamwe muri bo babitumenyesheje. Bari bamaze imyaka itari mike bidoga ko bahembwa intica ntikize. Abasirikare n'abapolisi barashima cyane iyo ngingo y'umukuru w'igihugu, ariko ntibatubwiye urugero ayo mafaranga yongerejwe ko. Haraheze indwi zibiri musitanteri wa komine Gashoho mu ntara Muyinga ahagaritse urudandaza rw'ibitoke biganwamo urwagwa. Iyo ngingo ngo ikaba yafashwe ku neza y'abanyagihugu kuko batari bakironka akavu ko gutabira imirima. N'inkuru ya Bonfils Niyongere.
Icatumye musitanteri wa komine Gashoho afata iyo ngingo yo kubuza abadandaza kugura ibitoke byengwamwo urwarwa ngo nuko bimaze kwibonekeza ko bitere ubukene mu miryango yo muri komine Gashoho. Fauzia Kabatesi arongoye iyo komine arabisigura.
Ibitoke bijya bipfa nk'urwagwa, tumaze kubibona abo mu ntwaro twaciye tubihagarika kubera twabona ko biriko birateza inzara mu bene gihugu. Ca turabona n'ubu bukene buhari kugura imbuto no kugura ishupa ry'igihumbi, usanga biriko birateza inzara mu miryango bishobora kubyura n'amatati mu ngo n'imiryango. Aho twaciye twiha n'ihangiro ryo gusohora itangazo mu mazone yose y'uko ata mwene gihugu n'umwe arekorewe gusubira kudandaza igitoke ku munzani kiva nk'urwagwa. Hanyuma nabajya bafise iminzani turabihaniza ko ata muntu twosubira kubona n'umunzani awutembereza aje kugura ibitoke mu bene.
Kubw'uwo mutegetsi ngo abarimyi bakiriye neza iyo ngingo kuko basanze harimwo uruhombo runini iyo bagurishije ibitoke bikiri ku mubero. Ingaruka nziza kuri iyo ngingo ngo nuko abarimyi bazoronka umwavu bafumbiza imirima yabo, nayo igiciro cy'urwagwa kikagabanuka. N'ubunyene tumwumvirize.
Kuhabana kibu kubabza kiyeneza chane kuko bara na shinzi nahe wala buka wati ubo kwa chuma zimisi tu ura kavu tulu kwa tulatangi bitoki kumonza ni atuwara na vzose kimugabo tukwa wiganye tukakura mumu visi tuwa tukakura mungu wakwa uwasikana na kavu hamu kazo tawibila indimiro yao ahombele hahezi nguzibili tufashi yongi ingo kuko kwa lukeze kumafarangi kihumbi kumutafugana na huguru kono wakuro karugeze kumafaranga maja
yongi ingo ikawa ya fashkwe kube ilako ibitoke biganwamo urwarwa byongere bikayibwa imihu bya yigize iminsi bigurishwa ku mubero bakaca babica ruko vyeze babitwara kubidandaza mu yindi mihingo itandukanye.
Ni kuri iryo juri rya Bonfise niyongeye duce dusozerera ko amakuru twari twabateguriye. Nshimire mwebwe mwese mwaduteze yo jimire bagenzi banje bayatororokanije cyamarinda bashinze mwari kumwe ndabike banuye na utaha.